turashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Miriwe inshuti bakunzi bacu ni kaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize igice cya gatatu cy'ibiganiro bigamije kuraba ingene Burundi bwovanwa mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa Buraya byatanguye I Bujumbura hagati y'izo mpande zibiri.
Ingingo zose dufata zijyanye n'agatekanzi na muntu zijyanye n'intwari bereye tuzifata ku neza y'Abarundi, tuzifashe ku neza y'Abarundi rero nawe bikabanezera. Urumva ko bikemera neza imigendane ikagenda neza mugabo ntitumeze nk'ababana mwigisha bwategetse tudukorana twumvikana.
Uyu ni Albert Shingiro umushikiranganji ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Karere k'ibiyaga bigari kandi ibiharuro by'abandura n'abahitanwa na virusi ya corona mu Rwanda no muri Uganda bibandanya kuduka. Muri Burkina Faso abana batwawe mu bikorwa bya gisirikare batarakwiza imyaka baherutse kwica abanyagihugu batari bake bo mu majaruguru y'ico gihugu. Aya makuru se duce ku masonga turarambura mu kanyisa se mu hagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru agezwe hirya nino ku isi tuyahera ku mugabane wa Buraya. Ku nkuru nayo nshiye ku masonga mu kanya ya leta ya Burkina Faso n'ishami mpuzamakungu ONU batangaza ko abana bagizwe abasirikare baherutse kwica abanyagihugu batari bake mu majaruguru y'ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya kane y'uku kwezi abajihadiste bateye umudugudu wa Solhan mu majyaruguru ya Burkina Faso. Ikigo ntaramakuru cy'Abongereza Reuters kivuga ko bishe abaturage barenga 130, naho ikigo ntaramakuru cy'Abafaransa AFP kivuga ko bishe abaturage 160. Nk'uko leta ya Burkina Faso na Loni babitangaje, abenshi cyane muri aba bajihadiste bateye Solhan bari abana bafite hagati y'imyaka 12 na 14 y'amavuko. Mu itangazo yashyize ahagaragara, UNICEF ni ukuvuga ikigega cya Loni gishinzwe abana yamaganiye kure cyane gukoresha abana igisirikari, iti binyuranye cyane n'uburenganzira bwabo bw'ibanze. UNICEF ivuga ko muri iyi myaka ibiri ishize ibitero by'abajihadist byahitanye abantu 200,000 mu majyaruguru ya Burkina Faso, byajugunye kandi ku gasi abandi barenga miliyoni. Ariko kubirebana n'abana by'agahomamunwa byatumye amashuri arenga 2,200 afunga imiryango, bityo abana barenga 300,000 ntibashobora kwiga.
Thomas Kamirindi urakenuye tuve muri Burkina Faso tuja muri Algeria ahavugwa yegura ry'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu ejo ni mukankusi nikica mutumye kuva mu mirimo yiwe.
Ministre Abdelaziz Jaradi yegwe ku mirimo uyu munsi kwa kane afungurira amarembo perezida Abdelmajid Tebboune kugira ngo ashyireho guverinoma nshya nk'uko televiziyo ya leta yabitangaje. Guverinoma nshya izagomba guhangana n'ibibazo by'ingutu by'imari n'iby'ubukungu byaturutse ku igwa ry'ibiciro rya lisansi. Gusezera kwa Gerard bije rikurikira itora ry'abadepite ryabaye ku itariki 12 y'uku kwezi kwa gatandatu ryitabiriwe n'abantu bake kandi nta shyaka ritsindiye ubwiganze mu nteko. Ni nyuma y'imyaka ibiri habaye imyigaragambyo yahuje imbaga hari n'akaduruvayo muri politiki. Ubuyobozi bwiganje n'igisirikare butekereza ko gusimbura inteko ishinga amategeko n'itegeko nshinga ari bwo buryo buboneye bwo kurangiza ibibazo bimaze imyaka 10 mu gihugu nk'uko amakuru yageze kuri Reuters abyumvikanisha. Imyigaragambyo ya Muvoma izwi nka Hirak yatangijwe mu mwaka wa 2019 isaba ko imiyoborere iseswa bihereye mu mizi. Algeria ikomeje kuba igihugu gifite akamaro kanini mu kugemura lisansi mu bihugu byo mu majyepfo y'u Burayi kandi ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya intagondwa za kiyisilamu mu karere.
Abasirikare 10 ba Kenya baguye mu mpanuka y'indege ya Kajugujugu, n'ubu turacari kumwe na Ejoni Mukankusi.
Abo basirikare ba Kenya byibura 10 bahitanwe n'iyo mpanuka uyu munsi kwa kane ubwo Kajugujugu yari batwaye ihanukaga hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Itangazo rya gisirikare rivuga ko indege ya gisirikare ya Kenya yo mu bwoko bwa Kajugujugu MI 171E yahanutse mu masaa 3 y'igitondo muri komine ya Kajiado. Itangazamakuru ryo mu karere risubiramo umuyobozi waho muri guverinoma wavuze ko abasirikare byibura 10 bahasize ubuzima abandi 13 bakomeretse. Igisirikare cyavuze ko abo bakomeretse bajyanywe n'indege ku bitaro bya gisirikare I Nairobi kuvurirwayo. Cyongeyeho ko iyo mpanuka y'indege irimo gukorwa amaperereza aho yabereye. Abategetsi bavuze ko abasirikare bari muri iyo ndege barimo guhabwa imyitozo.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika rero mubandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Rebutse ko muri komyumva kuri za FM zitandukanye kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda n'ahandi n'imirongo migufi ya shortwave ku batwumva ari mu Burundi. Kandi mushobora kumva ikibiraho Ijwi rya Amerika ni kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda aho umushikiranganje ajeje ubudandaji uno munsi yitavye inama nkenguzamateka kugira ngo atange isiguro ku ngaruka ikiza ca COVID-19 cagize ku guhanahana ibidandaji mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ijwi rya Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi muri Sena y'u Rwanda I Kigali.
Kuri wa kane Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasobanuriye Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Sena ikibazo cyagaragaye mu buhahirane hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe cya COVID-19. Minisitiri Habyarimana Beata yabwiye abasenateri ko ibyo u Rwanda rwoherezaga muri ibi bihugu byagabanutse ku kigero kinini. Yatanze urugero ko mu mwaka w'2019 mbere y'uko COVID-19 igera mu isi ndetse no mu Rwanda, u Rwanda rwoherezaga ibicuruzwa bifite agaciro ka $116 million z'amadolari. Nyamara mwaka w'2020 COVID imaze kugera mu gihugu, ibyo bicuruzwa byaragabanutse bigera kuri $50 million z'amadolari. Minisitiri Habyarimana yavuze ko ibyo u Rwanda bitumiza byo bitahindutse cyane kuko mu mwaka w'2019 hatumizwaga bicuruzwa bifite agaciro ka $1,742,000 z'amadolari. Mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID ahatumizwa ibigera kuri $1,409,000 z'amadolari. Gusa Madamu Habyarimana yavuze ko ibyo u Rwanda rutumiza mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba itarenze 3% mu kugabanuka kwabyo kuko ubundi by'u Rwanda ruvana hanze biva kenshi mu Bushinwa ndetse no mu bihugu by'i Burayi. Abasenateri bagarutse ku kibazo cy'imikoranire idahwitse hagati y'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba ndetse no kuri ibi bihugu bitabana neza. Senateri Mureshyankwano Rosa yanagarutse ku kibazo kivugwa ko haba hari ibihugu bishaka gukorana hagati yabyo.
Igihugu cy'amatsiko ngire ngo mazanya ku baministri hari ibivugwa ko hari imwe mu bihugu byo muri ase byatangiye gushaka izindi nzira z'ubucuruzi bitanyuze mu Rwanda hagamijwe wenda kugira ngo bicuruzanye hagati yabyo ariko bitanyuze mu Rwanda. Niba ari ugushaka guhima simbizi ikibazo cy'amatsiko nagira ngo mbaganya ku baministri ayo makuru niba yayumvise.
Minisitiri Habyarimana yasobanuye ko ikibazo kigaragara mu bucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango ari ukudashyira hamwe ku ngamba ziba zafashwe.
Ku rwego rwa Uganda navuganye nta bucuruzi dufitanye nabo kubera impamvu zitandukanye. Ku byerekeranye n'Uburundi ho navuga ko mu minsi ishize ntabwo twashuzanyaga, ariko mu rwego rwa diplomasi ibiganiro birimo kandi biri mu nzira nziza, kuko twizera ko mu gihe kizaza hashobora kuzagira icyo kiyongera mu byerekeranye n'ibyo twacuruza. Naho South Sudan na Kenya navuga ko ho imihanda nayo imeze neza, kereko niyo habaye ikibazo cyo kuhatambuka umuntu aciye muri Uganda, ariko nabwo kugeza ubu nta ngorane twari twagira zihariye. Bijyanye n'igihombo mu kudahahirana kuri buri gihugu kirahomba.
Gucika intege k'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba byagize ingaruka ku igabanuka ry'ubucuruzi muri aka karere u Rwanda ruherereyemo ku kigero cya 44.9%. Ibi kandi bikaba byarateje u Rwanda igihombo cya $57 million z'amadolari y'Amerika avuye ku nyungu yari itezwe mu gihe ubucuruzi bwari kuba butahungabanye. Assumpta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Assumpta Kabuyi urakenuye tukivuga ku vya virusi ya corona, ibiharuro vy'abanduruwe mugira n'abuhitana muri Uganda bibandanya kuduga biruko mu gihe ingingo ya leta yo kugumiza abanyagihugu mu rugo mu kiringo c'imisi 42 ikibandanya. Umenyesha makuru wa Ignatius Rahizi ari ku rubuga atubwire uko vyifashe.
biragoye kubona urujya n'uruza rw'abantu mu mijyi no hirya no hino mu gihugu kuko buri muntu ategetswe kutava mu rugo ababyemerewe n'abakora imirimo y'ingenzi barimo abaganga abashinzwe umutekano abahinzi hamwe n'abacuruza ibiribwa mu masoko mu mpera z'ukwezi gushyizwe umukuru w'igihugu yatangazaga ingamba nshya zo guhangana na COVID-19 zirimo gufunga amashuri ubwandu bw'icyo cyorezo bwari butarakwira cyane mu gihugu cyose ariko amakuru dukesha minisiteri ishinzwe amagara y'abantu nta gace k'igihugu katarimo icyorezo akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni hamwe mu havugwa imibare myinshi y'abanduye umuyobozi wako Abel Bizimana yatangarije ijwi ry'Amerika uko bimeze aho Gisoro
Ubundi byasabaga kubona ibisubizo by'ibipimo ari uko umuntu mubanyeho ibipimo bakabyohereza Kampala ariko bazanye ubuhanga kugira ngo umuntu niba agiye kwipimisha ahita abona ibisubizo ako kanya so aho tubiboneye mu byumweru nka 2023 bishize twapimye abantu 850 muri Gisoro gusa 437 bagaragara ko banduye ako gakoko urumva rero ni 50%. Ibi byerekana rero yuko byashoboka no kuba birushaho ubaye ufite uburyo bwa research hagije ukajya mu giturage hasi ugapima buri muntu wese ushobora gusanga ibintu abantu indwara bayifite ariko utabaza
uyu muyobozi hari n'inama agira abanyagihugu muri rusange hamwe n'abari bateguye ibirori bitandukanye kubihagarika
abantu nshaka gukangurira abantu bose bumva ikinyarwanda n'igifumbira yuko COVID ihari kandi yongereye ubwinshi kandi isakara cyane kandi ikarwaza abantu benshi kandi bamwe bakanapfa umuntu wateguye ubukwe rwose ashaka yabana n'umugore we nangwa umugabo we tukazabisubiramo nyuma hari ibintu byo twibandamo nabyo bikadutesha gutekereza nyabyo logikale ku cyasi y'ukora imyizere
nubwo igihugu cyugarijwe n'inkubiri ya kabiri ya COVID-19 umukuru w'igihugu Yoweri Museveni arahumuriza abaturage abinginga gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kuko hari benshi banduye batanagaragaza ibimenyetso ati uyu muvuduko uhambaye w'iki cyorezo kirimo gukwira mu gihugu cyose nubwo ari ibintu bidasanzwe ariko ni ikintu dushoboye kurwanya dukurikije uko twahanganye n'icyorezo cya mbere mu mwaka ushize ndetse n'uko dusanzwe turwanya ibindi byorezo nka sida hamwe na ebola dukurikije amabwiriza yo kwirinda ntabwo twaneshwa reka dufatanye kugira ngo turinde amagara yacu hamwe n'ejo hazaza h'igihugu cyacu amakuru dukesha minisiteri ishinzwe amagara y'abantu kuva mu mpera z'ukwezi buri munsi handura abantu bagera ku gihumbi kandi ibikoresho byo mu mavuriro byaragabanutse kimwe n'abaganga bashinzwe kuvura abanduye COVID-19 umuvugizi w'iyi minisiteri Emma Ainebiona avuga ko bagiye gutangiza gahunda yo kugerageza kongera umubare w'abaganga mu rwego rwo gufasha abatishoboye cyane cyane abafungura ruko babanje kujya ku kazi leta yatangaje ko itagiye gutanga imfashanyo y'ibiribwa ahubwo ibagenera 100,000 by'amashiringi kuri buri muntu bingana n'idolari 30 akaba azatangwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mijyi minisitiri w'imari Matia Kasaija yabwiye itangazamakuru uko ibi bizakorwa ati hari abantu benshi batishoboye batabona ikibatunga muri ibi bihe byaguma mu rugo tugiye gufatanya n'abayobozi bibanze mu byaro kugira ngo tubamenye tubohereze imfashanyo y'amafaranga dufatanyije n'ibiro bya minisitiri w'intebe turimo gushaka aho twakura ayo mafaranga nibiba ngombwa tuzakata nayo ku mushinga imwe ya leta ntabwo leta ishobora kureba ku ruhande abanyagihugu barimo kwicwa n'inzara hamwe n'uburwayi imibare mishya ya minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abanduye muri rusange kuva aho icyorezo cyatangiriye mu gihugu basaga 74,000 kandi umuvuduko w'abandura akaba warazamutse kuva ku bice 5 mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubu bikaba bigeze ku bice 17%. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nari naciye ku masonga mu ntango y'ano makuru kuri uno wa kane hatanguye igice cya gatatu cy'ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura. Intumbero kuko byatangaje n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ni ukunoganza ingene imigenderanire hagati y'izo mpande ziri yosubira kuba myiza hamwe n'ingene imfashanyo z'umwe bwa Buraya zosubira gutangwa ukuri kwanye mu Burundi. Icyo ibyo biganiro by'ino munsi byashimikiye ko ahanini turabibaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Igice cya gatatu cy'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya cyabaye kuri uyu wa kane cyashimikiye cyane cyane ku gisata cy'agateka kazi na muntu. Ubutwara umugwi w'igihugu wigenguje rwa gateka kazi na muntu CNIDH yari yatumiwe kugira ngo ashikirize uko ico gisata gihagaze. Ico gisata ni kimwe mu byo uwo muryango wafatiye ko kugira ngo ufatire ibihano u Burundi harimo guhagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Urwandiko rw'ubumwe bwa Buraya rwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho ibyo bihano byafatwa hibonekeza ubwicanyi, gufungira abantu ubusa, kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo n'ihohoterwa. Abari babangamiwe bakaba bari abatavuga rumwe na leta, abamenyeshamakuru, hamwe n'abaharaniye uburenganzira bwa muntu nk'uko ubumwe bwa Buraya bubimenyesha. Uwuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshi ubu arashima ko hari intambwe yatewe muri icyo gisata, yamara akavuga ko n'ubu hakiri byinshi byo gukora.
Aujourd'hui, nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme.
Ati musi twabiceye hijya no hino turaronka mucukwiye turabaza ibibazo turashikiriza n'amakenga d'office kuvyerekeye ingena gateka kazi na muntu kifashe mu gihugu. Twanasubijejwe abari we abitubwira. Twifuza impinduka n'ibikorwa bigaragara muri ico gisata hamwe no muvyerekeye intwaro rusange n'intwaro ibereye. Kandi byinshi turabihuza ko no Burundi. Turemera ko uko byare mu mwaka wa 2015 atari ko bikimeze ubu. Ubuto bibona yo bari mpumye canke yifuriza nabi igihugu.
Qu'il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre compte.
Aha uwuserukije uruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yeshuye ubumwe bwa Buraya ko atamategeko bukwiye guha igihugu ciwe.
Nta kintu na kimwe badusaba kuko kugira navuze nta gihugu cicana kibaho. Nta kintu na kimwe badusaba ngo giribigiribigiribi. Ivyo ingingo zose dufata zijanye n'agateka kazi na muntu, zijanye n'intwari ibereye, tuzifata ku neza y'abarundi. Tuzifata ku neza y'abarundi rero ama nabo bikabanezera, urumva ko bicemera neza, imigendere ikagenda neza. Mugabo ntitumeze nk'abana mwigisha bwa tugira ikigiriki dukorana twumvikana.
Yamara ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ibiganiro byatanguye ari wo muti wo gukemura amatati n'imigenderanire mibi bimaze imyaka itanu hagati y'izo mpande. Claude Boshi ati
un élément très important de la normalisation.
Ni kintu gikomeye kuri twebwe ko imigenderanire n'ubucuti bisubira kuba byiza hagati y'u Burundi n'ibihugu by'i Buraya. Ibiganiro rero ni umwe mu muti w'izo ngorane. Kucerekeye imfashanyo zahora zihabwa u Burundi mu ntango z'iyendwi nararamusakajyokeza ko kubibwira umukuru w'igihugu ko abahinga bacu bamaze gutanga intumbero ko atacobuza ko zisubira gutangwa. Ariko ntibiradadanuka, ni intambwe imwe muri nyinshi zibwirizwa guterwa. Inama y'abashikiranganji y'ibihugu bya Buraya nizofata ingingo ya nyuma. Nikizova muri ibi biganiro rero kizofasha kugira ngo iyo ngingo ya nyuma ifatwe imfashanyo zisubire gutangwa. Uburundi bwobwo bwemeza ko hamwe bwosubira gucana uwaka n'ibihugu vya Buraya bwo kwigengesera kugira ngo akariro ntigasubire kuzima. Albert Shingiro
twibaza yuko ivyo bihano n'ivyahava hari ikindi gikorwa gikomeye kizokurikira, hari igikorwa nokwita cyo kubungabunga iyo migenderanire kugira ntizosubire guhungabana. Nka kujya umurima w'amashugwe wama uvomerwa wamubagagwa, natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire dusubire kubana nk'uko twari dusanzwe imbere y'umwaka wa 2015 mbere turushirizeho. Tukibaza yuko mu minsi y'imbere mu ndwi ziza mu mezi aza inama y'abashikiranganji izokurikiza icyo kigwa cyatanzwe n'abahinga bize bihugu kwa 2027.
Ifashanyo Burundi bwifuza ko zisubira kuboneka nizahora zihabwa leta kugira ngo zisahirize amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Amakuru Ijwi rya Amerika ryakuye mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yerekana ko izo mfashanyo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri zagera ku miliyoni 430 y'amayero. Ku mwaka hakaba hatangwa ayarenga miliyoni 86. Ibiganiro bihuza izo mpande zibiri bizobandanya nk'uko urwandiko rusozera ibyabaye kuri uyu wa kane ruvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni umuru tugaruke ku vya COVID ya 19 ariko ubutuzerekeza mu gisata c'impunzi nyuma y'iminsi mike Tanzania itangaje ko yifuza kuronswa inchancho za COVID ya 19 z'umugambi ugamije gusaranganya inchancho igenero ku isi abarundi bahungiye mikambi ya Mutendeli batangwe kuronswa inyigisho z'ingene bikingira uwo mugira inkuru ya James Jovin akwejwe ya Amerika muri Tanzania.
Uwo mugambi w'inyigisho kubijyanye no kwirinda umugera corona uhereye mu nkambi ya Mutenderi ayishyirahamwe Croix Rouge ariryo rigenewe gisata cy'amagara y'abantu ririmo gutanga izo nyigisho ku mpunzi zahungiye muri iyo nkambi. Zimwe mu nyigisho zirimo gutangwa ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, gutegerana n'abandi no kutaramukanya gukorana mu ntoke. Bashyizeho ubudomoro bw'amazi n'amasabune kugira abaze barakaraba umwanya ku mwanya.
Zinyigisho cy'ambere cyo twe turashima bazakiye neza ko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ko buryo atabo kirahitana mu ikambi yacu. Ukuri turashima kwingisho nyinshi bagiye batanga ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, utaramukanya, tegerana n'abandi. Ibintu mwe nivyo nivyo tubona hasa hasa by'inyigisho ariko barigisha hasa bigisha cyane cyane gukaraba no kutaramukanya.
Matugisha ko kuri iyo ngwara kimwe gusa umuntu akwiye kuba akashobwira isuku mugakara amaboko ndetse n'ibintu byo kwasamura umuntu akaba ashobora kwasamurira hariyo kabanza kwifata ku muntu kugira ngo ajye yasamuye ntihagire n'imigire ishobora kwandukira ubundi mu gihe yo kwikora aho yo yasamuriye.
Nubwo izo nyigisho ziriko ziratangwa mu nkambi ya Mutenderi ariko hariho akagihaze na cyane cyane ku bikoresho by'isuku kubera bidakwiye mu mihana y'impunzi zahungiye muri iyo nkambi.
Yego, ikijyanye n'ibikoresho kweri ko turiko turagerageza bagerageza kwihutishiriza ahantu hari abantu bwinshi bw'abantu nko ku bitaro no mu yandi mayira atandukanye naho bashobora gutangira ibifungurwa ko niyo hantu tubona bariko bashingashinga ibintu by'ibidumu hasasa ku bitaro hajya nyine hari ugushirwa abantu bagenda bashinga ubudumu. Mugabo ugiye kugerageza ubwo budumu bashyiraho yego barabushyiraho n'amazi. Mugabo igihaze kibuze cyane cyane ni isabune yo gukaraba
kandi turanashima twumva kugira ibintu by'isuku. Mugabo ikintu cyebwe kigihaze mu mihira yacu icya mbere bavuga ati dushyireho amazi. Mugabo nta mazi tubona, nta budumu baduhaye, nta n'isabune yawe mu baduhaye, nta natole baduhaye, n'isabune baduhaye baduhaye zibiri none izo zibiri ku kwezi wumvaho zimaze. Ego icyo kiza cyari cyiza kwirinda. Mugabo nta nuze nta mfashanyo ijyanye no gukaraba baraduha
ibikoresho ntibikwiriye. Ego mu mashyirahamwe abantu bakora mu mashyirahamwe ibyo bikoresho birahari. Mugabo mu mihani wacu ntabiriho none iyo suku rizoza gute kandi mu mihani wacu atavyo dufise nta sabune ihari kandi mu mashyirahamwe aho wumva isabune muri barayironka na hari n'isabune twumva ngo ni ibitanga ni detore twe kandi niyo tuzi mama wanjye twebwe abantu bato mwari niyo tubona bakaba mu mashyirahamwe twebwe mu mihani wacu ntayo dufise none ibyo shabigenda gute mba niyo hari ikibazo.
Mu gihugu cya Tanzania umugera corona nturavugwa muri komine Kibondo ariyo komine ituyemo impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Sebastian Pima ni umuganga mukuru muri komine Kibondo.
Mpaka sasa ndani ya halmashauri yetu hatujapata mgonjwa yoyote wala mtukio yoyote.
Gushika n'ubu muri komine Kibondo nta muntu aravugwamwo yoba afise virusi ya corona. Nta biruko turimwo kwigisha abaganga masibitari yose ari muri iyi komine. Kimwe gusa dusaba impunzi hamwe n'abandi bose baba muri iyi komine kwirinda no kureka kuramukanya bakoranye mu ntoki. Nawe biruko leta ya Tanzania ifatanije na SER ikomeje umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi abatahutse ku bushake bwabo. Kuri uyu wa kane n'abantu 391 batwawe Makamba na Ngozi. Imwe mu mpunzi ntizishima uwo mugambi kubera wohava utuma mugera corona utera mu mpunzi no mu babanyi bazo kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana dusubire gato mu Burundi ahavugwa amasandika n'inani z'abarimu agabisha leta ko idashize mu ngiro ivyo bemeranije mu 2015. Hashobora kuba izindi ngaruka mbi ayo masendika atashimye kuvuga izo mpande ivyo zemeranije ico gihe tubaza mugenzi wacu Elo Julikaneza.
Imyaka itandatu irarenze leta n'amasendika y'abarimu basezeranye ko mu kiringo cy'imyaka ine uhereye mu kwa kane 2015 abigisha bazoba barenganuwe maze hagakurikiraho cyiswe gukuraho ubusumbasumbane ku mishahara yabo. Ubu kiriya gishinga abaserukira abarimu ahanini no kubona mwaka ushize umwaka wari minuje n'amafaranga bari bagenewe adakoreshejwe hiyongera ko n'uyu mwaka atacizere babona. Victor Ndabaniwe mukuru w'ikigega Flet jejwe gutekaniza uburaro bwiza abigisha mu kiganiro yamenyesha makuru ku mugwa mukuru utunze Bujumbura kuri uyu wa kane yabigarutse ko
itegeko ryinga amafaranga ya leta rirarangiye bimirije gutangura irindi ariko tukabona neza yuko tugiye kwinjira mu itegeko rishasha ryinga amafaranga tizokoresha atategeko narimwe rirajaho ryerekana ingene ibijanye no gutunganya imishahara bigiye kuzobandanya. Nk'akarorero umwaka w'2020 ushyira 2021 umwaka w'amafaranga leta yari yaragize akigorora irategekanya ibahasha ry'imiliyari 5 ariko tubona ko uwo mwaka urangiye atanakimwe rikoze. Ikindi kandi nuko tubona ari ibibazo byinshi mu ibarabara abantu bose baribaza tugiye kuzokurikira kuko twinjiye muri bije nshasha tutarabona icyo tuzokoza ibahasha ry'imiliyari 34 leta yashize ku gisata kijeje gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara.
Ndabantu batwara ikigega kijeje uburaro bw'abarimu banababazwa no kubona mu mezi anashize hari iz'amasendika n'inani z'abarimu byumvikanye n'abahinga batumwe na leta bizezwa ko bija kwigwa n'inama nshikiranganji barindira mpero mbone.
Tugiye kurara ibyagiye biratuma ingorane ziba mu gutunganya imishahara abakozi bamwe bose barondera inyungu z'iwabo ibisata bimwe byose byarondera byikwegera rezo bikaba byaratumye itegeko rusange rigenga abakozi ritaba ricubahirije kuko bamwe bose bake birondera amategeko abagenga abahuburusha burenze ibyo rero kugira bihere harakozwe ivyigwa mbere ivyigwa amasendika yakurikiranye cyane turabisozera turagize ko twumvikanye n'umugwa wa leta w'abahinga wari tukaba tubona ko ibyo twafundise bimaze igihe kirekire cyane gose bitarimo birigwa abishyigwe mu itegeko. Turafite impungenge n'ubwo umushyiranganji w'abakozi n'akazi yabandanya atubwira yuko byanye n'ivyigwa byakozwe byamaze gushika ku meza ya leta kugira ivyige. Turafite amakenga guko ameza ane murumva ko ari menshi itegeko ryagiye rikamara ameza ane ritarigwa nk'abaserukira abakozi twereka kugira amakenga. Ni niyo ntumbero rero tubona ko uguteba kwiga iryo tegeko uguteba kurishyira mu ngiro bishobora gukwega intambamyi nyinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'abakozi ndetse no ku bijyanye n'ikigega cya leta. Uko leta iteba kuvyiga kugira ishyire mu ngiro yo politiki n'imishahara niko ibirarirane bibandanya biduga.
Mukuru ngira ko batunganizwa mukuru w'igihugu kubagiye mu mabanga haico yishimira mu bijanye n'igisata cy'indero. Evariste ndayishimiye yabigarutse ko inshuro nyinshi mu majambo ashikiriza abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu mu biringo bitandukanye.
Mu gisata cy'indero bekiri kirita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twavuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho nyunganira nyigisho tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye. Mu gukingira abakozi n'akazi mu ntumbero yo kuronderera ineza abakozi bose habasubiwemo itegeko ribagenga rizofasha gutegura neza imigambi yo guteza imbere akazi. Haratunganijwe rusasuma rw'abakozi ba leta no mu mashyirahamwe yegamiye leta kugira ngo hamenyekane igitigiri cyabo n'ingene bokoreshwa neza ntihagire abagimitse abandi.
Ariko amahuriro y'abarimu basaba umushikiranganji w'akazi kubagirisha inama kugira ngo birinde ingorane zishobora kwaduka.
Leta ubwa mbere ko yokwigora ikabanza ikabohora kariyeri y'abakozi. Ubu tugiye mu mwaka ugira gatandatu. Uko igwiza imyaka kariyeri y'abakozi boshye niko igwiza ibirarirane bizoheza bikayigora kuriha. Turifuza kandi ko hoguza ibiganiro kuri icyo kintu kuko murumva ko ari ikintu cy'inkora mutima kirayo imigwi itari mike. Abo bose begware n'iki kibazo cyane cyane abaserukira ibisata bya leta. Turifuza ko umushikiranganji yose akarutunganiriza inama yihute kurabira hamwe ibibereye gukogwa kugira dushobore gutanga intererano zifasha leta gusohoka muri icyo kibazo cyakwezwe haraheze imyaka myinshi cyane gose. Ubu rero twifuza yuko umuti worondegwa wowe umuti urama uza gutuma leta yorohegwa ikaza gutuma abakozi borohegwa kugira nitwame iminsi yose iminsi yose tuvuga iby'imishahara. Ikibazo ko camaze guhabwa intumbero iby'imishahara tubiheze abakozi batunganirizwe hama tunaronke n'umwanya wo kuza kwiyumvira iyindi migambi y'iterambere.
N'amasendika y'abarimu mu Burundi yavuze byinshi agaya hari n'ibindi bitari bikashima harimo ibohorwa ry'amapete iduzwa ku mishahara y'ibice 15 ku ijana afatiwe ku mishahara y'ibanze hamwe n'ibice 34 ku ijana bifatiye kuturusho tw'ukwiyunguruza n'uko abantu bangana mu miryango y'abarimu n'ishyirwaho ry'urwego ruganirirwamo ibibazo bihanze abakozi ba leta hamwe n'ibindi. Mu Burundi habarimu barenga ibice 82% ku ijana by'abakozi ba leta havuyemo abo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ibitegereka bitangwa n'amasendika hamwe n'inani z'abarimu. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Akanunga duche duso zira makuni mgane utukatua fitie mlika no kanya, dushimira bagi zurana bose mba tegurwe yongira bashikire, kuri mikroma likumaya joe diane ni nazwe, ama joe higaniro, vizavi hagarikiwe na idirugwe ma ya shizwe hamwe na Fatuma Dimasi Kalala, tuemi kuizina jawagenzua chubo se tuwekebanwe tuifiliza kuandanya mura ni kwa mzomri mvyo se na utaha.